VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti muteza matwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikaze n'iganyu muri kino kiganiro wanyu mu ntara cyo kuno wa kabiri genekerezo y'indwi y'ukwezi kwa kabiri kwa 2017 muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongwe ibiganiro by'uno mwanya.
Imana niyo yavuze iti ntihagira umuntu azotandukanye cy'Imana yifatanirije. Yesu niwe yabivuze si twebwe abantu.
Uyu numwe mu ndongozi za madini avuga ko atangorane zo mu ngo zotuma abubakanye bavana
ama itegeko ya eglize nabone muri aba neza katangozi bwo kwera mategeko hariho n'abafise imitumi huha bacabagira ati iyo shengero y'imbo hajye ndahinduye ngiye muri
uyu nawe numwe mu mashinga ntahe bakomerewe mu rugo yamirira kure ivy'amadini abwiriza ingo zubatse tubigaruka ko mu mwanya wahariwe amadini mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'ico kiganiro n'ayandi makuru avugwa mu ntara mbanze ndababwire muri make ko abahagarariye amatora mu gihugu ca Somalia batangaza ko ibiturire biriko biratangwa ku rugero rurenze mu gihe kuri no wa gatatu ariho hategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ategerezwa kuzotorwa n'abashinga amateka baheruka gutorwa mu mwaka uheze wa 2016. Abakandida bahiganwa ikibanza c'umukuru w'igihugu muri Somalia baradomwa ko rero urutoki ko baho tuganuke canke bafumbatisha amafaranga ngatari make yabashinga amateka kugira ngo baze babatore. Abakandida 23 nibo bariko barahiganirwa ikibanza ca perezida kugira ngo baze basubire perezida Hassan Sheikh Mohamed arongoye Somalia, ariko nawe nyene ararondera manda igira kane nk'umukuru w'igihugu. Abdi Ismail Samatar arongoye umugwi wigenga ujeje kugwanya ibiture muri Somalia yatangaje kuri no wa mbere ko ashobora gushira habona umwanya n'umwanya abariko baratanga ivyo biturire co kime n'abavyakira. Amakuru atangwa na bamwe mu mashinga amateka akavuga ko umukandida umwe yatanze umuriyoni w'amadolari kugira ngo azotogwe. Abakandida kandi ngo baremerera abashinga amateka ko bazobatora ko bubaha ibibanza muri leta Somalia. Twibutsa ko izwi nk'igihugu gifise leta yazingamitswe n'ibiturire kandi itagira ingufu. Muri make kandi bisanga uko amagara ya perezida y'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari atameze neza, abanye Nigeria bariko batera bakwirikiranira hagufi kurushiriza ivyerekeye amagara ya perezida wabo. Byari bitegekanijwe ko perezida Buhari muri iki gihe afise imyaka 74 asubira ku kazi kiwe no musi kuwa mbere mu ejo kwa mbere mu gitondo ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja, inyuma y'akaruhuko ku mugwa mukuru w'igihugu c'Ubwongereza Londres. Yamara ku munsi w'Imana ku muhingamo ibiro vyiwe vyatangaje ko azokongereza ikiringo ciwe co kuruhukira mu Bwongereza kubera ko yanga yabitegetswe n'umuganga wiwe. Ivyo kubera yari arindiriye ivyavuye mu vyo yipimishije mu gihe amaze mu Bwongereza. Ivyatangajwe n'ibiro vyiwe vyatumye hasubira kuba urukurukuru ku magara yiwe. Nta kintu kinini yakoze kugira ngo ahumuriza abanyagihugu bafise amazinda kubijanye n'ivyerekeye amagara yiwe. Igipolisi ca Turukiya carahagaritse congera kirafunga abantu barenga 700 bakekwa kuba abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislam. Ni mwisekeza ryatanguye ku munsi w'Imana mu gihugu cose. Abarenga 30 bapfungiwe Istanbul ku mugwa mukuru, abandi bafatiwe ahabereye igitero c'iterabwoba ku nzu y'ubutambiro Istanbul nyene itariki imwe z'umwaka wa 2017. Igitero cahitanye abantu 37. Umuhari wa leta ya Kiislam uvuga ko washi nze imizi mu gihugu cyose cha Turukiya ukagirizwa kwica abanyamahanga. Abanyamahanga hamwe kandi n'abanyagihugu ba Turukiya bari mu bafashwe leta ya Turukiya ndetse n'amakungu bafashanya kugwanya iterabwoba kuba basamajwe no kugwanya no gusenyura leta ya Bashar al-Assad muri Syria aho gushira ingufu mu bikorwa byo kugwanya iterabwoba. Ivyo ni bimwe bagirizwa. Radijugi Amerika mutkumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no mu Republika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda nawe twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushora kandi kumviganiro vyacu muce kuri ugago kuri internet yacu radio wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com nawe kuri ugago wa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara ijugi Amerika turacari mu kwezi duhimbaza imyaka 75 tumaze
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tutangurire ikiganiro cacu wanyu mu ntara mu kambi ya Rusenda iri mu gihugu ca Kongo abanyeshuri bagera kuri 72 bo muri yo kambi biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bahagaritswe kuzokora ibibazo bitandukanye vya leta kwera batujuje ivyangomba bgabirimwo karanga muntu basabwa na ministere iraba ivyindero mu gihugu ca Kongo abanyeshuri basabwa gukora ikibazo ca leta nk'abakandida bigenga Vedaste Niyongabo niwe atubwira ivyinshi Vedaste ngabo murantunga ni watubwira byinshi ku ino nkuru
Muri aba banyeshuri 72 bahagaritswe barimo abakobwa 19 n'abahungu 53 bakaba bahagaritswe mu gihe asiga amezi 4 kugira ngo bakogwe ibizamini bisoza amashuri yisumbuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo urutonde rw'abanyeshuri bahagaritswe kuzakora ibyo bizamini ari abanyeshuri maze basabwa kuzabikora ari abakandida bigenga rukaba rwamenyekanye mu mpera za kino cy'umweru dusoje aho byatunguye abanyeshuri b'abarundi gusabwa indangamanota z'imyaka ishize bari mu buhungiro Ntagirutse Imana Auguste yiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye kuri Institut Rusenda mubahagaritswe kuzakora ibyo bizamini bya leta aragaruka ku mpamvu nyamukuru zatumyiwe na bagenzi biwe bahagaritswe
twarahagaritswe bitewe nuko habaye rusansuma y'abanyeshuri biga mu wa gatandatu heza basanga twebwe nta dossier dufise ko turi mpunzi hari n'ibyo bita mafiche twandika tukandikaho umwidondoro wacu mugabo ibyo byose uko tutabikoze abakuru b'amashuri batubwira ko nacyo bitwaye mugabo ibyo byaciye bitumako duhagarikwa ubu ntituzokora examen d'etat no mwaka wa 2010 bo ibyo basaba cya mbere cyo barasaba dossier zacu ariko natwe twarisiguye ko turi mpunzi na dossier dufise icya kabiri nuko bazana izo fiche tukandikaho noneho bakazirungika kuko zigugwa mahera bakazirungika noneho tukaba twokora examen d'etat twebwe abaduhagarika n'abayobozi bajejwe ndero bino muri Kongo nibo baduhagarika kuko nibo bajejwe ibyo nibo bagira control bakabona uyu munyeshuri arakwije ibisabwa kugira azokora ikibazo cya leta
mbese izo dosiye zikwiye ni birote yo kuva mu kangahe kugera mu kangahe
ni birete yo kuva mu mwaka wa gatandatu mu mashuri abanza kubandanya kugera mu mwaka wa gatanu mukuru kuko ubu turi mu wa gatandatu
kuba aba banyeshuri basohotse kuri uru rutonde rw'abahagaritswe kuzakora ibi bizamini bya leta hari abatangiye gucika intege zo gukomeza gukurikirana amasomo mu ishuri abandi nabo ntibaramenye icyo bashobora gukora mu gihe iki kibazo cyaba kitaboneye umuti hakiri kare aba banyeshuri bakaba bamye ko amashyirahamwe ashinzwe uburezi mu nkambi nadagurukira ikibazo cyabo bizatuma hari abana bashobora kuzaba inzererezi zo mu ibarabara bityo bagasaba bishoboye kubavuganira
kibazo twahuye nacyo nuko batubwira ko turi abasandose n'amadosi dufise icyo nico kibazo cyane nuko twebwe dusabwa ko turondera amadosi ariko ntituzi yuko twiga barefite twakora amadosi yuko twosubira iwacu ubundi tukajya kurondera amadosi kandi twarahunze twebwe batubwiye ko kubera ati amadosi dufise kuko hazobaho examen preliminaire mbo kugira ngo tube abahoto tuzokore examen nk'abahoto natwe twaravya icyo twosaba nuko bodufasha kutuvugira ko natwe umwaka ntiwopfa ubusa twize twishimye ko tuzokora examen nk'abandi ariko kugeza ubu tukaba tubwirwa yuko tuzoba abautodidact kandi atari byiza bodufasha badushikira imbere natwe bakatubwira nk'abandi
ni ikibazo cyantunguye ni byanguye neza muri make kumva narumvise iyo nkuru nari nzi yuko ndi umunyeshuri nk'abandi nzakora ikibazo cya leta nk'abandi nkaba numva yuko unye nshaka kwangazwa kuzaja mu ibarabara by'ukuri byaba byiza batugira ingufu kugira ngo tube yuko twokora ikibazo nk'abandi kuko ubu ngubu nko mu nkambi ntacu no bandi ko ndanda je cyo nasaba nuko abaduserukiye cyane cyane abo muri hasere yuko batugirira ingufu kwaya mashyirahamwe akukira hasere afashana na hasere kugira ngo batugirire ingufu turabe yuko twokora ikibazo cya leta nk'abandi kuko ni ibintu biteso no kumva yuko umurefije yo bari umunyeshure akacaja mu barabara
nibizi foste azerukira mu nziza barundi mu rusenda avuga yuko imyanzuro yavuye mu nama yabaye mu mpera z'icyumweru turangije hagati y'amashiramwe ashinzwe uburezi mu nkambi n'aseri ndetse n'abaserukira abanyeshuri bahagaritswe hari igisubizo cyiza gishobora kuzava muri iyi myanzuro
kibazo c'abanyeshure ba debaritswe twaragize amanama turakorana inama na Superverb ni kuvuga inspecteur waha wa edikasyo na mashirahamwe nyene za CNR, ASR na SAVE turasubiramwo turerekana ikibazo ingene cyagenze kuko bo baba debarse kubera abana batagira amadosi twaravuze neza byukuri ku mwana mu gihe wahunze igihugu dasubira mu kandi mu gihugu iwanyu ugiye gutora ibintu uba waribagiwe kubwo uko benshi baze batagira amadosi ntago cyotuma abana babadebarika ngo baje gukora ikibazo cy'abahoto kandi kijya kibazo cy'abahoto didacte kijya gukora abantu baba basanzwe barananiwe na exeta mu mwaka ubuheze bobo ikintu twavuganye nuko umwanya n'umwanya tuzojibuka havu tuje kuvugana na ministre bajya abana bazokora ikibazo kama kawaida atangorane nimwe ibibugije
bamenyeje ko abanyeshuri bahagaritswe harimo biga kuri Institut Lusenda, Institut Lutanga, Institut Lulinda ndetse na Institut Sebatwa kubwijwe rya Amerika Vedaste Ngabo mu Rusenda
urakoze Vedaste Ngabo ikiganiro ni wanyu mu ntara mwe muri hagati mu ntara zitandukanye z'u Burundi arizo 18 tubatumira kuzamura twandikira ibazo mwifuza ko tubagereraho haba mu vyerekeye amagara y'abantu uko mubayeho canke ibazo usanga ngaho ku mitumba itandukanye vyaba mu madini canke mu buzima bwanyu ubwa misi yose mukanya turamira mate hamaduce dutandukira igice ca kabiri c'ikiganiro cacu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
no musi rero mu byo tugiye kubaganirira ko ni bimwe mu biraje ishinga batari bake mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyo Burundi mu byerekeye amadini igice caheze ku munsi wa kabiri twarababwiye ivyerekeye ababana badasangiye amadini mu gice ca kabiri cy'ikiganiro twabashikirije c'umubano wabubakanye badahuje ukwizera cuno munsi tuzakubabwira ibijanye n'inyifato yo kubatawe nabo basangiye urugo bakaja gusengera kuwitwa Zebia uyu nawe tukabibutsa ko yahoze ari muri Ekleziya Katolika mu nyuma aja gushinga isengero giwe muri komune ya Gahombo y'intara ya Kayanza muri kino gihe Wozebia n'abayoboke biwe bamwe bamwe bari mu gihugu ca Kongo n'unyene ni Diane Ndonse aganira na bamwe mu barongo ya mashengero barimwo n'uwatwawe n'uwo bubakanye kumvu zo kwemera amutwara abana dutega amatwi igice ca kabiri
egome Diane ni nazwe murakoze gusubira kuduha mikro hano ibujumbura ndabibutse ko mu kiganiro turi kumwe na Adrien Diridiri arongo isengero Guérison des âmes hamwe na Patri Sengiyumva Pierre ari mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura hamwe kandi n'umushinga ntahe Celestin Hatungimana umwe mu batawe n'umukenyezi wiwe akaja mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo atwaye n'abana bavyaranye kubwo kwizera kwiwe ko mu isengero ry'uwitwa Zebia yahoze ari rongoye mu ntara ya Kayanza twibutse rero abari ko baratwumviriza ko mu gice ca mbere twavuze ku miryango itandukanye yaba iyo mu gisagara ca Bujumbura cyo kimwe niyo hagati mu gihugu isani yasambutse kubwo iryo sengero ry'uwo Zebia twaravuze ku buzima bubi abagize iyo miryango babayemwo uyu munsi tubandanya igice ca kabiri tuvuga nimba abatawe nabo bubakanye bakwiye kurongora abandi bagore cyangwa ko bakomeza kuba mu masezerano bagiraniye nabo babataye twibutse abatwumviriza kandi ko muri ko mwumviriza ijwi rya Amerika Patri Sengiyumva Pierre atangura atubwira byari abubakanye bashobora gutandukana kubwo ingorane babayemwo
hari gihe dushobora kwemera yuko umugabo n'umugore batandukana gato yibatavanye niyo umugabo akubita umugore
iyo umuntu bagumanye uwo mwashobora kugirira nabo wundi no kumwica bigashobora gushika twavuga duti ni baye baratandukanye kugira tube turaherekeza turabaherekeza tube turabafasha kugira basubire bazosubirane mu nyuma cyari rero bishobora gushika ku bugeni busambugwa niyo ubugeni bwabaye hari ibintu eklezia itemera byabayemo ntanga karorero nk'abantu basangiye amaraso bagira ubugeni ku rugero rutemewe muri eklezia babibonye haheze nk'imyaka 5 babana baravuga ubugeni ntibwabaye ko ntibwafashe ntibwari buciye mu mategeko niyo umuntu yavanye no baraganye ru Kristo agacagenda nk'ubu yahora banga gacaja kuba nko mu kirundo acha agudonka yundi bubakana bacha bagirira yubugeni mugabo ngahi bujumbura bari barabugize muma bakabifata bakabitora ubwo bugeni bagize hariya mu kirundo ntibwafashe kuko ntibwari buciye mu byo twemera muri eklezia nkiyo umuntu bamufashe ku nguvu hajye bafata umuntu ku nguvu cyangwa abavye bagahatira umwana ku muntu ku nguvu bacagira ubwo bugeni ku nguvu nubwo ntibufata muri eklezia katolika
kandi n'ibintu
12 ubwo bugeni twabonye abantu bari mu misa bahezagirwa mugaho kugira uwo muhezagira ufate ibyatuma ufata ntivyari bihari ubafashe rero umuhezagira
n'abazigazo patiri n'abarire kuko ivyavuze byankoze ko cyane nsinzi ko bubabemera yuko ingozi zishobora kubogwa y'urugo rero uboshwe ni kuya ko umuntu ari mu nyororo akenera kuba libere urugo nuko rushobora kubogwa ukabaho n'umuntu umwe ubundi akaba agasubisa ari consequence rero niko ndibaza none kuya
akajya kungaruka zaba
none ko n'amategeko y'igihugu kenshi hariho bashobora kuyahindura kuko abona ko hageze kwahinduka ama itegeko ya igrize nawe nimurara baneza katango zibuwa kubera amategeko ndagira mwazo hari zo numvise bavuga ngo umwaka w'ikigongwe kandi menga baba barabonye uko ingo zibuwa ibyo nta byo shora gufasha kuko muvuze uko oye hari bona afisi mitume huha bacha bagira ati iyo shengero ryimbo hagiye ndahinduye ngiye muri indi nkubwo cyane gira kwa pastor Didier kugira byoro rero muri abaneza ntimuze mu mbohe ngaho kugira ngo ho bahanga
urafike mwe
n'abakemere
bitari byo
urakoze cyane pasteur acanyunganira twebwe ntituri imana oya
twebwe ntituri
imana imana niyo yavuze iti ntihagira umuntu azotandukanya cy'imana yifatanirije Yesu niwe yabivuze si twebwe abantu ama ikindi naco rijya jambo ry'Imana igihe ryandikwa ni mutima mweranda yoheje abajyanditse none umunsi kugira turitegere dufashwa na mutima mweranda kuri tegera na patiri kugira tegere neza rijya jambo ry'Imana saba mutima mweranda kamumurikira nuko rero bigenda uno munsi rero vyukuri hari ingozi rushe hari abashinga ntaye barushe hari abakenyezi barushe hari abana barushe kubera iki hari abagira ubugeni batarategera gituma bagize ubugeni bateraategera umugambi w'Imana ku rugo niyo ngorane turi ko turabamo ahubwo dufashanye kugira abantu bose bategere icyari cyo urugo bategere n'umugambi w'Imana ku rugo
aravuze yuko hari umwaka w'ikigongwe watanzwe mbega ati muri uwo mwaka w'ikigongwe ingo zimeze nkuko kugo rugo rwa Celestin ni birekwe ko bashobora kuvana hama kidegenza karondera undi mukenyezi bubakana icyo kigongwe muri cyo kigongwe ntibirimo
murakoze cyane
cyo sinzi wagitanze ariko
umwaka
papa
ego
papa kabisa
uwo mwaka w'ikigongwe ntuzo uhindura itegeko ry'Imana ahubwo umwaka w'ikigongwe waje dufasha kugira abantu twegera Imana gusomba kuko twagiye kure yayo tuyigaruke ko cyane uwo mwaka rero warabaye abo bari muri zongorane nk'izo mushinga ntarimo barashobaye kwitura abasaseredoti barabaherekeza ababishoboye barabafasha kandi kigongwe cy'Imana ntigihera n'icy'imyaka yose kizokwa makihari
buye agiye hanze mu bandi bakenyezi byo kwitwa kurenga ibigo kandi atabihari yego
barabigushikiranye ibigo kandi azobacumuye ku isezerano yagiranye
umva reka ndakivugiye ko murakoze ubwo mu bisanzwe ko mubivuze burya hayo abarundi bavuga bati isose y'igihuna iryohe umuntu yayinyoye iyo umuntu akiri umuseri batere byashobora kuba yihangana gushakiza mariage mugabo kandi murabizi yuko iyo umuntu abantu bagize ubugeni nuko buzuzanya mwabivuze muti iyo bagize mariage mwakagenda ni gihandi kimwe kakigiye igihe kigiye cyagihengere higumaho rero umuntu nk'umuntu nawe umubiri ugumwa ukeneye bimwe barumenyereye urashaka gutuma umuntu arenga ibigo atabishaka munyuma gafu bagira ati ndaje gusaba imbabazi mugabo vyashitse kuko nibibazo bikomeye ivyo biri mu ngwani ziba zashitse rero ariko rero ikintu nagira shike mbanda nivuge nuko ibyo abantu bavuga ngo turindire ngo bazoza nagiye nabwiye ko batazogaruka bajya abantu nuwuje nuwuje ntabakira umuntu muzima kubera iki ubwa mbere ho bakigenda bakigenda iryo sezerano bari bararisambuye nuko mutabizi aho niho bivugira hejuru
isezerano
iryo ipatiye ashize iryo ko basezerana mu isengero umugabo n'umugore yaje basezerana bihaje bubaka bagiye bararicacu
ni kuvuga atamabanga yabubatse mu
kirango ntibivugiwa hejuru umugabo yarabujije ahizo nagiranishije hagati y'utuzitizo muri bo hariho nk'umuntu umwe yagiye aturiye imatera bavyaye kwa abana ngo yikoreye kw'icumu kuko bubakanye batajanye kuko zeri yarabwira ati uwo mutari kumwe iwanje si uwisezerano gerageze mwiwe abantu sinzi ko aba yacishije
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
Mbika mugihe gapastori bomara nk'imyaka umukenyezi wiwe akamara nk'imyaka 5 10 10 ninga none iyo gumarindiriye acubake kuri iryo sezerano rya kera kandi n'imigambi yararanguye ngira nta wundi yorondera bakabifatika
oya nari navuze yuko ikintu gisamburu guko twe tubibona muri bibiliya arupfu umugore we ntarapfa arahari icya kabiri ni kurongorwa n'undi mugabo sinzi yuko umugore we yarongowe n'undi mugabo kawuzuti yaransize yarambiye kwa hotuzu gihuriye yifite wundi mugabo nibaza yuko bajanywa n'ivyo bintu barimwo mugabo atari kurongorwa hari ya muri Kongo agira wundi mugabo icyagatatu navuze nti ni mu gihe umwe twari twavuganye utizera avuye kubizera kigira ariko mu bindi bice ugiye kuraba mu ijambo ry'Imana abikorinto itaho cyambere cy'abikorinto indwi 10 ahandi nukuvuga ngo iyo ari kindi kintu kibaye hambavu y'ivyo twavuze nukwihangana no gusenga nturongora nturongorwa
mwebwe rero ifashanyo mu muhaniye kugashoye kubandanya abaye
bivuze kuva kare nti ko bibaye gutyo ubwa mbere nukwegera Imana kugira ngo Imana imufashe kuko icyo kibazo kirakomeye uyo muntu hagati yaho mwumve neza yuko iyo twizeye twizera kuba muri uno buzima tukabutwara neza kugira ngo uzobe ubuzima bukurikira tugerageza kwifasha muri ubu ngo nyarutse ndo nk'ibimfasha no kwitwara neza kugira ngo buno buzima ndobemo neza nzobe mu buzima bw'ibihe bidashira Imana yateguriye abayizera kubw'ibyo rero navuga nti aha hantu haragoye
ndabaciriyemwo mu gihe nyene akiri karitwara muri ubu buzima nibaza yuko kuguma ari umuntu atubatse kandi yarigeze kuba yubatse afise nabana mu rugo Celestin birabahesha icyubahiro mwumva gute hamwe muri gucyo
oya Celestin banzweke tumubwire ibyo umubwira n'ibyashaka kumva nyene avuga ati je ahubwo numva hari hageze ariko ntihageze kuko twe tuvuga ikijambo y'Imana rivuga si ibyumviro byacu oya ni ikijambo y'Imana rivuga kandi nibaze yuko ikijyanye n'ingo ari kintu Imana yavuze ko cyane kuko niyo yarutangushe si umwana w'umuntu kubw'ibyo rero navuze ni kibazo kandi abantu bahura n'ibazo bikomeye ubuhizi bw'umuntu nuko abone ikibazo gikomeye akagisohokamwe nesheje ikibazo ni kibazo gikomeye kuri we kubona umuntu waguta wenyene n'abana gatwara ni kibazo kibabaje mwebwe navuze ngo niho hantu rero umuntu akwiye kwegera Imana kugira ngo imutabare kuko none leta ntihezemo ingufu ntimwabibonye ariko urabona ingene byagenze ubwo rero numva ndarangije sintevya numva nta bibiliya imwemerera je simvuze ibya kereziya bakumvikana mwebwe je mvuga ngo bibiliya uko ndayisoma aho ngeza ntiyemera umuntu ari muri ivyo bihe kwazanu kwarongorwa cye kwarongora bimusaba kwegera Imana gusenga kugezaho abona inyishu y'Imana muri ubwo bandi kuko ejo ashobora kuzana undi mugore umve ejo ashobora kuzana undi mugore hacindwe ziwa undi akagaruka ati ndagusavye umbabari nazo shagira abagore bafite
sinzi kana ukishu no ndakishu ndakishu
karagaciye mwako
mugabo ndakishu nk'inzo giragiza kubajira umbabari ndakishu je kibazo mu bisanzwe hari hako nta navuze kandi ko muvuze binkaburira byinshi umva umufazoni wanje twari tumenye imyaka 15 twubatse atangwa nimwe turaterana na gatoyi atahora ari gwarundi mugabo arazi ubupfuji na nimfisi arazi ngwana afite amazi njana mu kwa muganga kaje mu bitaro ndavuze diabetes na hypertension uwo muntu arazi ko ngiye mu bitaro yategeza kungwaza rero anjuru ratayagiye nje nje mvuga nti avuze ati nje ndigiye bashaka kuguyo haruja mu bitaro hariho byashikiye bacho harongora ndi bagore bacikize rero ico je nagira nsabe mwamwiye mutinza babantu ijyo bavaje ikansa baba turi kumwe basi bari hafi mu ntereko gisabisho n'ukuri igisabisho kivuga iki kivuga yuko abo bantu bogaruka bakaza mu maguru masha nkiriho nkiriho ko ngira je n'umanyibaza ntiwe yabajije ati harano kagasanga yapfuye ubwo icyo nababwirira nuko ni nkuru yize guca mu radio mu ma 2012-2011 mu gihe cy'u Sudan hari ha sekte yavuze nkuko nyene hanyuma baragenda ko nyine abantu bahungira mu nzu n'ubwira ngo ariko barasenga ngo bigirize imana basubiye kujya kubegera bacye bihakariro muri iyo nzu iyo nkuru nibaza ko yavuzwe n'abana n'abatama bariyo bose bihakariro barapfa donc suicide collectif irashobora kuba nabo yubabako yega nahito bibaye kuhiturira bakajaho uwo yibukumva kumva nka kamba turavuga kabashikiri baca baja nk'ahandi muri ndishamba niyo ni suicide collectif rero urumva jewe nta espoir mvise kubazoza
aravuze ko ari ukuntu yamuseze mugihe yamuseze naba atari kundi mugabo nyene mwe mubandanye muvuga muti nabandanye asenga
amuribuka wa mugore yari yabiriwe n'abagabo indwi hama bakabaza bati ku munsi wa nyuma azobo wande ko bamwabiye bose mu ijuru azobo wande Yesu yarababwiye ati mu ijuru ntibazobarongora ntibazobarongoko ibi byo kurongora ngo uronke uwo muzuzanya murerere hamwe abana nivyo ngakwisi turangije bisaba birangiye mu ijuru hazoba ubundi buzima tuvuye kuri isi uno munsi rero tubwira abantu umwe wese arabe iryo juru Imana yaduteguriye hari abarirondera mu kwihebera Imana hari abarirondera mu kuba abasoda hari abarirondera mu kuba bavura abantu hari abarirondera no mu kuba ku rugo mu gihe rero umuntu yubatse urugo ntibibe kujya yabishaka si ukuvuga ko acahe bakurondera rya juru ryiwe abandanya arirondera ko n'umuhamagaro wiwe Nico rero no muhanura uyu muvukanyi arabe ko ari ubundi buzima buzobandanya inyuma y'ubu bwagize novuga nti bwagize esheke ubwo hari ubundi buzima buzobandanya inyuma y'ubu hama ikintu ndamusaba rero muri uru rugendo agiye kugira
na morale ndavuga ko ndayiroze kabisa morale patrick ari zita kuri morale kayima mugabo ifosi confronter ça avec la réalité de
mu kirundi ngo ngwiki
nuko uvuga ko aramunyigishije mu by'Imana rihanitse gose yuko no kwizera bikomeye kondo uvuje bwa data ndondere kibanze uvuje bwa data mugabo kwisi naho kwisi ndakiniye kubaho kandi nkabaho neze nifuza icyo juru rasho goyi gushikira kubera abantu kwisi bantu rimo kije n'ukuri iyo murare mu yimpe mugabo no kwisi ndakiniye kubaho
yego rakoze n'ubyikuri ko murabiyezi ivyo gukurikira imana ni hitamwe hanyuma iyo wabihisemo ibigusubiza inyuma ntibibura ishobora kuba ingwano ugize mu bana ashobora kuba ingwano ugize mu rugo ashobora kuba ingwano ugize mu buzima ibintu byinshi numva rero icyo twovuga tukiri kuri iri jambo ryo gutumbera Imana ni ukwihangana ugakomeza uhanze amaso umwami wawe yagupfiriye kuko ibyo ijambo ry'Imana rivuga nta nzira zo kwiyorohereza zihari ngo ko numva mu mubiri wanje meze kureka ngiruku ntibikundi byo mugabe icyo navuze genzi kandi maze kubona nuko abantu bagiye muri byo bintu hagera igiye bakaruha kuko baraburiye baje niyo bava bigiye barababwira bagasanga ubuzima buzanye ibindi kati none bimwe yatubwira ngo bimeze gutya kwa tariko bimeze gisabisha bavuze nawo gihagaze yuko Imana batwikura kuri icyo kintu bitwikiriye kaje darumondera realite bagasura kuraba ibintu neza kiretse baca biyahura cyane bagira ibindi amaherezo barabihinyura bakabivamo
turangize kino kiganiro twibutsa abatwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika aho twariko tuvuga kubijanye n'umubano wo mu ngo kububakanye badasangiye ukwizera reka rero dushimire bano batumire Patiri Nsengiyumva Pierre muri mubiro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakengurukiye
murakoze cyane
Pastori Diridiri Adrien murongoye ishengero Guérison des âmes turabakengurukiye
yego murakoze Diane kubona mwasuye kuntumira
dukengurukire kandi n'umushinga ntaye Hatungimana Celestin
murakoze namwe
Eka rakoze na mugenzi wacu Diane Ndonse ariko arameshereza ico kiganiro muri studio zacu ibujumbura ningahari yo duce tunasozera iwanyu mu ntara y'uno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bashikanya amajunga iwanyu tuzosubire ejo nkaho twatanguriye mu kiganiro iwanyu mu ntara tuzadubafitiye amakuru atari makavugwa mu ntari iwanyu zitandukanye 10 arizo 18 mu Burundi mugira umunsi mwiza